umukuru gihugu cy'Uburundi yemeza ko mu gihe amafaranga anyuzwa n'abakozi ba leta yasubizwa mu gihe cyayo yoba ari amafaranga ahagije kugira ngo igihugu cyiteze imbere mu kwishyiriraho inyubako z'iterambere harimo amabarabara ibitaro n'ibindi hamwe no kuronsa umuyagankuba w'abanyagihugu kuri uyu Imana yiriwe muri komine Burazayi mu ntara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu gihugu hari mu bikorwa byo kwigira insinzi yamushikanye mu kibanza cya perezida mu mwaka ushize Sebastien Ndayishimiye yaneguye rwose abasantere banyonora amatungo ya leta yemeza ko igihe cyabo cyarangiye
duheruka kugira ikintu cyagahinyuza turaba ingene amakomine abungabunga itunga rya komine na kamara maza gusanga bene gihugu batanga amakori akariribwa iyo nyene ntiyigira ashika mu kiganza cya komine ahagagira mbere ngabinshi babura amatari na bamusitanteri kuva ubu tukazoza guhinyuza tugasanga turosa amahera menshi kurusha aho mwahora muronka uwo musitanteri azatatanga imihoho atawirirwa aramwirukana kubera iki turinda kuva i Bujumbura tuje guhinyuza siyo yari ahari tubandane tumuhemba ariko aranyondora itunga ry'igihugu musitanteri kanura babura amatari duheruka kubaha abahanuzi bajejwe iterambere muhanuzi ujejwe iterambere tuzoza kuraba mu ikomine tugasanga amahera tuyaboneka kuko tuwuze utabivuze uzumenye yuko ariwe uzofatwa kuko ntibatubereye ijisho
afatiye kubibutse kwemezwa n'umushikiranganji rero intwaro yo hagati ko mu makomine atatu yonyine ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku munsi umwe hahora hanyuzwa imiliyoni zirenga 120 Gabriel Rusiri yarongoye ishyirahamwe rikomeye rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga amafaranga yagenewe kuja mu kigega ca leta yibwa angana n'ayikoresha ku mwaka ku mwaka
mu mwaka amamiliyaridi ashika ku 15 mu makomine atarenga 3 iyumvi rero tugiye mu makomine 119 murumva yuko ari hafi bije y'igihugu cyose aho nituvuze ayagenda mu masoko ya leta n'ahandi amamiliyaridi arenga 1,500 agenda mu mifuko y'abantu murumva yuko ibyo kuvuga ko igihugu cyacu cy'u Burundi gikenye bitarimo ahubwo gikenye abantu biteka bashize kure za ngwara abagiriki ba kera batoye z'ukwipfuza n'umunezero urenze umuntu aza gutwara abandi ibintu by'umwina by'umunoho by'indandende babanza kubimukuramwo kuko inda n'ibanga bitabangikana
nawe adahuriza ku gitegiri na perezida Ndayishimiye yemeza ko ibintu byayogeye wamaze guharura imiliyaridi zirenga 40 zija mu mifuko y'abantu uko umwaka utaje
na kamara maza kubona ahantu hahora hatozwa imiliyoni 5 umundwi hagatozwa imiliyoni 30 umundwi zizo 25 zagiye aronda bagabishije bazitanira imenye ubu ni babenye naribo bajya gupima bigerageza ubushikiragaji bw'intwaro hagati bukazorunyika baza guhinyuza bagasanga baciye bunguka ni mutetanira yahora yiba none tuzova kwa rinde tuzova kwa rinde yahora yiba ubu tuzoza turaza twirabye ubu tuzosanga yahora samara tuzomurungika gusamara nta kundi biramara maji twasanze mu gihugu cyose hashobora kuba hibwa imiliyaridi zirenga 40 mu mwaka ni mwiyumvira nk'indongozi zisamara umugera wa korona ukatwinjirana tugasa turi amamiliyaridi y'amahera yo kuvura korona kubera indongozi zasamaye ayo mahera yokoze iki
tukira twarayo kwa mavuga ko ushaka kurwanya igiturire yakwiye guhe era mu nzego zo hejuru z'igihugu
ahubwo n'ibintu biba kuhera kubatunganya amafaranga ya leta mu biro by'umukuru w'igihugu kugenda mu maserivisi yose ya leta kuko imyaka irenga 18 ishyirahamwe rikomere imaze rikora byarabibonye nuko usanga aba bantu ingufu bafise zirenze gusumbya iz'igihugu gifise n'umuntu wese rero aramutse abakoze ko niwe wonyine ashagira ingorane rero abantu bose bariko barakora ibyo kubuza abanyoni nuko barakwiye gushigigirwa twese twabashigikira kuva mu biro by'umukuru w'igihugu gushika mu biro by'umukuru w'amashingamateka ntenguzamateka inzego z'igihugu zose aho bajira amafaranga abasuma barakomeye rwose nta kino gihe basumbya ingufu leta
mu kurindira kwizo ngufu zihera kumbure perezida Ndayishimiye yamenyesha ko abantu bose birye leta atakigongo yazobaha mu minsi iza ahazotanga ikigongo ya kumbure zitandukanye kugeza barishise ntirya nyuma
nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongwe mu bakozi bibi bafunzwe muguwuzi yuko yagiye yibye atayarise ntazovayo uwuzi ko yibye atayarise ntazovayo nahazwa kwizi rikwiye uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazovayo atamuhaye iyo ndishi akababaro
ikiganiro cy'umwaka uheze cy'umuryango mpuzamahanga urwanya igiturire Transparency International cyerekana ko Burundi buri mu bihugu 10 bya mbere ku isi bivugwa mu giturire bukaba muri 7 bya mbere muri Afurika naho biruka kuva mwaka wa 2005 Burundi bwashize inzego nyinshi zirwanya igiturire zirimo brigade hamwe na sentare irwanya igiturire hamwe n'ubushikiranganji bw'intwari ibereye ariko bwo perezida mushasha akaba yarabufuse eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.